iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 n'3 i Karongi. Muri Uganda mutumvira kuri Voice of Mwabura kuri FM 88.9 i Kisoro. Ikaza mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikizwa na Ange Fidèle Niyongabo. Mu Burundi Javier Rufyikiri yahoze ari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ari muri cyo gihugu nyuma y'imyaka 9 ahunze. Ibyo wabisiguye ko yahungutse burundu.
Naje gihuti huti guherekeza umubyeyi wanje yari yitabye Imana. Ivyo guhunguka herezo urazi ko bitegurwa, icyo ntisicyo cyatumye nza.
Uyo ni Gervais Rufyikiri yigeze kuba icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka n'umwe mu bigeze kuba mu nama y'inararibonye z'umugambwe CNDD FDD. Ingwani ikomeye hagati y'inteko za leta ya Kongo n'abagwanyi ubutegetsi bo mu mugwi M23 irabandanya mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Muri indwi imiryango irenga 200,000 y'abanya Mozambique yahungiye muri Malawi nk'uko abategetsi ba Malawi babitangaje. Indege za gisirikare za Israel kuri uyu wa gatanu zakoze ibitero indwi ku mayira yo kwinjiramwo no gusohokeramwo ku rubibi hagati ya Siriya na Libani bihana. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi, nimuje kure. Amakuru hirya no hino ku isi tuyahereye muri Mozambique, aho muri indwi imiryango irenga 200,000 y'abanya Mozambique yahungiye muri Malawi nk'uko abategetsi ba Malawi babitangaje, mu gihe bivugwa ko abantu babarizwa muri mirongo baguye mu ruhagarara n'ubwicanyi vyaturutse ku kutumvikana ku matora yabaye mu kwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Eugene Mukankusi.
Amwe mu maduka ndetse n'amabanki byari bifunze mu murwa mukuru wa Mozambique Maputo kuri wa gatanu, kandi hashyizweho amarondo mu turere tumwe na tumwe. Ni nyuma y'uko abagororwa bagera ku 600,000 batorotse gereza ejo bundi kwa gatatu. Mozambique imaze amezi agera kuri abiri irimo imyigaragambyo ivanze n'urugomo kuvaho komisiyo y'amatora ivugiye ko ishyaka riri ku butegetsi rya Frelimo ryabugumanye kandi ko umukandida waryo yatsindiye umwanya wa perezida muri ayo matora. Frelimo ihakana ibirego by'abatavuga rumwe nayo bayivuzeho uburiganya mu matora. Icyemezo cy'akanama gashinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga rya Mozambique cyahamije ibyavuye mu matora ku wa mbere gituma haba iyindi myigaragambyo. Itsinda rishinzwe gukurikirana iby'iyo myigaragambyo Plataforma Decide rivuga ko abantu 125 bapfuye kuva icyemezo cy'urukiko gitangajwe na 252 guhera mu mpera z'ukwezi kwa cumi. Umwe mu bayobozi bakuru ba Malawi yavuze ko kugeza ku wa gatatu abanya Mozambique 200,282 bahunze urugomo bambutse bakinjira mu ntara ya Sanje muri Malawi ihana imbibi na Mozambique.
Urakoze kuri iyo nkuru. Abantu batari munsi ya 69 barapfuye inyuma y'uko ubwato bwari buturutse muri Afrika mu burengero bugana mu mazinga ya Canary bwazama mu mazi y'ibahari Atlantique yegereye igihugu cya Maroc ku itariki ya 19 y'ukwezi kw'12 nk'uko abayobozi ba Mali babitangaje, mu gihe ibiharuro bigaragaza ko imfu z'abimukira bagerageza kujabuka ibahari Atlantique baja muri Espagne ziyongeye muri uyu mwaka w'2024. Idonido kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Ubwo bwato bwari butwaye abantu bagera muri 80 ubwo bwaruhamaga. Mu itangazo ryayo Minisiteri ishinzwe abanyamari baba mu mahanga yavuze ko 11 gusa ari bo barokotse nyuma yo gukusanya amakuru ku byabaye. Inzira yo mu nyanja ya Atlantika guhera ku nkombe za Afurika y'Iburengerazuba yerekeza mu birwa bya Canary muri Espagne isanzwe ikoreshwa n'abimukira bo muri Afurika bagerageza kugera ku butaka bwa Espagne. Byagaragaye ko umubare w'abayikoresha wiyongereye muri uyu mwaka, abagera ku 241,425 bahageze hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa 11. Abo barenze abahanyuze mu mwaka wabanje bari 39,910. Nk'uko umuryango wa Croix Rouge ubitangaza, umuntu umwe yarapfuye muri 300 bari mu bwato butandatu bwageze ku kirwa cya El Hierro mu birwa bya Canary. Umuryango w'ubutabazi witwa Walking Borders uvuga ko abanyura mu nzira ya Atlantika barimo abaturuka muri Senegal na Gambia, Mauritania na Maroc. Muri raporo yawo y'umwaka yasohotse muri iki cyumweru, uwo muryango wavuze ko abimukira 970,577 bapfiriye mu nyanja muri 2024 bagerageza kugera muri Espagne baturutse mu bihugu bya Afurika bikora ku nkombe za Atlantika. Iyo raporo ivuga ko abantu 10,557 cyangwa abagera kuri 30 bapfaga ku munsi bagerageza kugera muri Espagne muri uyu mwaka baturutse ahantu hatandukanye.
Indege za gisirikare za Israel kuri uyu wa gatanu zakoze ibitero indwi ku mayira yo kwinjiramo no gusohokeramo ku rubibi Siriya na Libani bihana, zirondera kugabanya ibigwanisho bigenewe umugwi wa Hezbollah ushigikiwe na Iran ku bumanuko bwa Libani. Eugene Mukankusa arabandanya inkuru.
Igisirikare cyanavuze ko cyafashe ikamyo yari ipakiye utugunguru 40 twarimo intwaro zo kurashisha za roketi mu majyepfo ya Libani, harimo n'izo guteresha grenade hamwe n'imbunda zikoresha zo mu bwoko bwa AK-47. Umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere wa Israeli, General Major Tomer Bar, yavuze ko Hezbollah yagerageje kwinjiza intwaro muri Libani kugira ngo irebe ubushobozi bwa Israeli bwo kuzihagarika. Mu itangazo Bar yagize ati, ibi ntibigomba kwihanganirwa. Nk'uko biteganyijwe mu masezerano yo guhagarika imirwano yo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 11, Israeli igomba gukura ingabo zayo mu majyepfo ya Libani mu byiciro, mu gihe inyubako za gisirikare za Hezbollah zitemewe mu majyepfo y'uruzi rwa Ditani zigomba gusenywa. Israeli yashenye igice kinini cy'ibigega bya Misiri bya Hezbollah mu byumweru byinshi muri operasiyo zakorewe mu majyepfo ya Libani, yavuze ko itazemera ko intwaro zinjira mu mutwe wa Hezbollah zinyuze muri Siriya. Muri iyi minsi kandi Israeli yagabye ibitero ku mutwe w'abahuti wo muri Yemeni ushyigikiwe na Irani, kandi yiyemeje gukomeza ibikorwa byayo byo kurwanya imitwe y'abarwanyi ishyigikiwe na Irani mu karere kose.
Aya makuru yose agezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akabarungu radio yacu VOA akabarungu com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Ingabo za Kongo FRDC zatangaje ko zoba zarafatiye ku rugamba abagwanyi 14 b'umugwi M23 kuri wa kane mu gitondo muri komine ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Zivuga ko kandi ziko zirasubira kwigarurira ibice zari zatakaje. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jimmy Shukurani bakomera adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Nyuma y'igihe kingana n'ukwezi kose abarwanyi b'umutwe wa M23 bigarurira uduce dutandukanye two mu majyepfo no hagati ya teritwari ya Lubero no mu ntara ya Kivu ya ruguru, ingabo za leta FARDC zihanganye n'uwo mutwe zivuga ko zirimo kugenda zisubiza ibyo bice. Aha twavuga nka lokalite ya Mambasa yegeranye neza na site ya Limbongo, aho FARDC yemeza neza ko yamaze kuyigarurira, ariko M23 yo ikavuga ko itarava mu birindiro byayo. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugera muri ibyo bice kubera ko ari akarere k'imirwano ngo yemeze ku buryo budakuka ibitangazwa na FARDC. Muri iyo mirwano ibera mu bice bitandukanye, FARDC yatangaje ko uretse kuba yisubiza utwo duce hari n'abarwanyi ba M23 igenda ifata mpiri. Muri teritwari ya Nyiragongo ho imirwano ikaze yabaye kuri uyu wa kane muri komine ya Kibumba, ubwo FARDC ingabo za leta zatanaga mu mitwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 yemeza ko yafashe mpiri abasirikare 14 b'umutwe wa M23. Niko Colonel Muhindo Mukumbatia uvugira FARDC na wazalendo muri ako gace yabwijwe rya Amerika.
Tukaptire 14 person ya M23 RDF
basoda. Nibyo twafashe abasirikare 14 ba M23, twabafashe ubwo imirwano yarimo ibera hano Kibumba hamwe na parike ya Virunga. bari bafite imbunda bambaye n'imyenda ya gisirikare isanzwe ikoreshwa na M23. Ibi bigamije kwereka imiryango mpuzamahanga ko M23 ari ikora ibikorwa bibi hano muri Congo, cyane ko hari ibimenyetso bigaragara nk'ukuba bamwe bavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda. Tuributsa M23 ku butaka bwa Congo atari ubwabo. Aba basirikare ariko ntabwo barere kwitangaza makuru. Mu butumwa bugufi twandikiwe na Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru, yagize ati: abo basirikare turabafite kandi turaberekana vubaha, ariko ubu turacyabakoraho iperereza ryimbitse. Muri teritwari ya Lubero naho FARDC yerekanye imbere y'itangaza makuru umusirikare witwa Iradukunda Hakizimana Jean de Dieu, uvuga ko ari umusirikare w'u Rwanda RDF. Uyu musirikare wo ku rwego rwo hasi avuga ko yageze muri Congo avuye mu Rwanda, cyane ko ubwe avuga ko atarazi ibyo agiyemo.
Kimara kugera muri Congo, bamwe binjiriye Kibumba, abandi binjirira mu Birunga, kimwe cya Sabyinyo, duhingukira Icyanzu, tuhasanga izindi ngabo z'u Rwanda buri kumwe na Makenga ndetse n'abandi bayobozi. Barangije bahita baduhereza amadeployment, buri batariyani bagenda bazohereza, iyo batwohereza i Mabenga tuza turwana muri Rwindi bakakugera muri Rubero. Maze kugera muri Rubero turi kumwe na Special Force y'u Rwanda na Efantere ndetse na Terari y'u Rwanda.
Abajijwe uburyo binjira muri Congo n'icyo baba baje gukora kindi kitari ukurwanya igisirikare cya Congo FARDC, Iradukunda Jean de Dieu yasubije agira ati:
ni ukurwana mu gihugu cy'abandi, bakunze imari z'igihugu cy'abandi, nta kintu barwana, barwanira hano muri Congo ni ukurwanira abayobozi b'u Rwanda gusa.
Ku by'uyu musirikare, ijwi rya Amerika ntitwabashije kugenzura umwirondoro wuzuye w'uyu musirikare, bityo ntitwabasha guhamya niba ibyo yatangaje bifite kwizerwa. Lieutenant Colonel Mark Hazukai, umuvugizi wa FARDC muri teritwari ya Lubero na Beni, mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Lubero, yatangaje ko abafatirwa ku rugamba bose biganjemo abasirikare b'u Rwanda barwana ku ruhande rwa M23.
L'implication du Rwanda à travers son armée. Aujourd'hui, nous vous présentons des
ibi bigaragaza neza ko igisirikare cy'u Rwanda ari cyo giteza umutekano mu cyahangaha mu burasirazuba bwa Congo. Ubwanyu mubyiboneye n'amaso yanyu, uyu nguyu yemeje ko ari umusirikare w'u Rwanda kandi twamufatanye ibikoresho bitandukanye n'ibimenyetso byinshi by'igisirikare cy'u Rwanda RDF, ariko uyu nguyu ni we wenyine wemera ko ari umusirikare w'u Rwanda. Uyu muvugizi wa FARDC muri ako gace yumvikanishije ko kugeza ubu bakomeje ibikorwa byo kwigarurira lokalite na groupement za teritwari ya Lubero zimaze iminsi mu maboko ya M23. Kuri ibi twavuganye na Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa M23. Murabizi neza ko guverinoma ya Congo itunzwe no kubeshya cyane. Oya rwose, icyo ni ikinyoma kandi duhamagarira amahanga kutabyitaho. Ni kwebwe turi mu birindiro byacu, ahubwo FARDC niyo yaje kudutera igatera n'ibisasu mu basivili. Mu nyandiko ngufi igisirikare cy'u Rwanda RDF cyanyujije ku rubuga rwa X, cyatangaje ko ibyo ari ibinyoma gusa. RDF yakoresheje ijambo fake news bisobanura ibihuha. Ibi bije nyuma yuko mu minsi ishize umutwe wa M23 watangaje ko wafashe mpiri abasirikare 8 ba FARDC ubafatiye kaze muri teritwari ya Lubero. Icyo gihe ingabo za Congo FARDC nazo zarabihakanye, ahubwo nazo zivuga ko ari ibinyoma bihimbwa n'umutwe wa M23, ibintu M23 nayo yise amaburakindi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Jimmy Shukrani kuri iyo nkuru. Mu Burundi, Gervais Rufyikiri yahoze ari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, ari muri icyo gihugu inyuma yuko amaze imyaka 9 yaragihunze. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninini Hazwe, yasiguye ko uguhunguka ari umugambi utegurwa, gutyo urugendo akoze inyuma y'imyaka 9 ari hanze y'igihugu rutokwitirirwa uguhunguka, kuko yajanyweyo n'ivyago vyo kubura umuvyeyi yamwibarutse.
Naje kihutihuti nihutira kuza guherekeza umuvyeyi wanje yari yitabye Imana. Ivyo guhunguka hari byirazi ko bitegurwa, icyo cyatumye nza ubwa mbere cyari icyo gikorwa cyo kuza guherekeza umubyeyi. Cyo cyonyine cyari cyanzanye.
Turabahundije kuri uwo mubyeyi wanyu yitavye imana mu mafoto twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye muri ugo rugendo mwumva mwagiyemo kwera ibibazo mwagitse twarabonye muri kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse babicije ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye baravyishimira gose ngo tubwira muri duke mwamwarayaze umunsi muhura n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
yego mwe nibyo yarampaye mugunano arafata umwanya ukwiye turaganira ku bintu byinshi by'igihugu mu bisata bya politiki mu bisata by'ubutunzi mu bisata by'imibano
bamwe mu baja mu Burundi turavuga n'amashyirahamwe atandukanye baravuga Uburundi nk'igihugu coba kiri mu manga kigwa cane cane mu vyerekeye ubutunzi hari ikena ry'igitoro hari ikena ry'amafaranga y'agaciro mwarabaye ucegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi mwaraba ivy'iterambere n'ubutunzi iyo bavuga ivyo n'ivyo mwabonye mu bivuga kw'ikimwebwe
bo bimwe bimwe umuntu arabibona nta worahira yuko atari ikibazo c'igitoro ndarabona ingene abantu batonda ku mastasiyo bakirindiriye akumva yuko bari hirya no hino bibagora kwiyunguruza kubereye mu gihugu kitagira igitoro ivyo navyo aho usanga biva nyene kuri ayo mahera y'agaciro bo ubuzima bw'igihugu ndarabona yuko abanyagihugu bari ku kivi hariho intumbero yo kugerageza guhindura mu bisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo umwimbu wongerekane je nabonye ko abanyagihugu barafise ukuntu bariko barahindura ingene bahora bakora bagerageza gukorera hamwe kushiruka umwete mu bindi turabibona ni uko hariho ibyiyumviro byiza hariho imigambi myiza yo kugira ngo Burundi bushobore gutera imbere mu bintu bijyanye n'ubutunzi kandi umuntu ntashobora kwirengagiza kutabona ko hariho n'intambamyi zigituma iyo migambi imwe imwe iteba gushyirwa mu ngiro ibyo nabyo sigoranye z'u Burundi gusa mu bisanzwe ibihugu byose bikiri mu nzira y'iterambere hari ibibazo byinshi bahangana nabyo ari nacyo gituma ibyo bihugu bikinana bikiri mu bihugu biri mu nzira y'iterambere n'u Burundi rero burafise izo ngorane ariko icyo nabonye kandi gishimishije ni uko abarundi cyane cyane bahereye kugwaruka barabona yuko kwikorera imigambi gushiruka umwete urabona yuko bose bari kubikorwa kandi mundaravye ibisagara biriko biranguka ibisagara bikuru bikuru ibisagara bito bito ubuntabona kubiriko nzira ari nziza mugabo hariho n'ibindi umuntu abona ko bikenewe gutorega umuti cyane mu bijyanye no gutunganya neza itunga ry'igihugu mu bijyanye n'ingene ubwo butunzi bwo bushobora kugirira akamaro bose ntibugirire akamaro bamwe bamwe hano ikindi nacyo kandi umuntu abona ufatiye kuvyo umuntu abona nk'izo nyubako ubona mu bisagara bito bito mu bisagara binini binini ziriko ziraduga urabona ko atabisa bisaniye n'ibiharuro umuntu azi byerekeye ubutunzi bw'igihugu ibyo navyo biva kubera ingene ubutunzi bw'igihugu butunganije biragoye kumenya neza ubutunzi nyene bungana kuko amahera menshi ntaca mu mabanki ibyo bigaca bituma kumenya neza yaho ubutunzi bugeze ari ikintu kiguma ari ikibazo umuntu arazi inguvu abarundi bariko barashira mu gufata mu ntoki ikibazo cyabo cy'ubutunzi ndashobora kwibaza ko muri kazoza k'imbere ibibazo bimwe bimwe bishobora gutorerwa umuti igikuru muri byose ni uko umutekano umuntu yoshima uno munsi hano mu Burundi unagereranije n'ibihe biheze byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'inyuma yaho gatoya ndabona ko harakiyongereye hariho akarusho kaniniya bijyanye n'umutekano iyo ni inkingi ikomeye cyane kuko nta mutekano hari n'iterambere ntirishoboka
mwibaza yuko amatora ari mu kuba muri ico gihugu c'u Burundi azoba mu cuka ciza mufatiye ku vyo mwabonye haba mu vya politike haba no muri ivyo vyose muhejeje kudusigura vy'ubutunzi
bo ivyo mbona aho ngarukiriza amaso kugeza ubu gihugu kiratekanye nta ndyane mbona zihagaze ku vya politiki umuntu yumva umuntu ashobora kwibaza yuko kumbure Burundi buzoshika mu gihe cy'amatora gatunganywa neza ataba ariko baratotezwa cyanke abariko bararengera ku bandi babahora ibyiyumviro byabo ibyo umuntu ashobora kwibaza yuko bizoshoboka Burundi bushoboye gutunganya amatora meza yo ku mugaragaro ivyo vyofasha kubaka ya mahoro arama ariyo akenewe kugira ngo abarundi bumve ko bashobora kwizera Burundi bagashyira imitahe yabo habona ndetse n'abatara Burundi bakabona batiriki ya gihugu kiratekanye bakashobora kuzana imitahe yabo.
Mwandanya kumviriza radio y'u Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kaminuza zimwe na zimwe zihamagarira abanyeshuri bazo b'abanyamahanga kwihutira kugaruka ku ishuri imbere y'uko Perezida yatowe Donald Trump arahira ku itariki ya 20 y'ukwa mbere. Zifise impungenge ko azoshiraho amategeko abuza abanyamahanga kwinjira mu gihugu. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri inkuru.
Abanyeshuri b'abanyamahanga barenga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana nibo biyandikishije muri kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'amashuri 2023-2024. Abakomoka mu Buhinde no mu Bushinwa barenga kimwe cya kabiri cyabo. Abandi bagera ku 43,800 nabo mu bindi bihugu 15 bitandukanye, Trump yigeze gukumirira abaturage babyo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko iyi mibare ituruka mu bubiko bwitwa Open Doors buterwa inkunga igice kimwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Biriya bihugu 15 Trump yakomanyirije mu 2017 akimara gutangira manda ye ya mbere byarimo 7 byiganjemo Abayisilamu, Iraq, Siriya, Irani, Sudani, Libya, Somalia na Yemen. Muri rusange ibi byemezo byakoze ku bantu barenga 40,000 harimo abanyeshuri n'abarimu ba za kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abacuruzi, abakerarugendo n'abandi bashakaga kuza gusura inshuti n'imiryango. Perezida Joe Biden yabikuyeho ageze ku butegetsi mu 2021. Mu gihe yiyamamarizaga iyi manda ya kabiri azatangira ku itariki ya 20 y'ukwa mbere, Trump yavuze kenshi ko ashobora kuzongera gukumira abaturage babiriya bihugu 15 bya mbere ndetse ko ashobora no kongeraho n'ibindi. Yatanze nk'urugero rw'abo muri Gaza ya Palestina. Kuri we abanyamahanga bamwe na bamwe baba baje gusenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Barimo batwohereza imfungwa, abicanyi, abacuruzi b'ibiyobyabwenge, abarwayi bo mu mutwe, abaterabwoba. Ababi cyane kurusha abandi ba buri gihugu barimo baraza mu gihugu cyacu ubu. Baraturuka muri Congo, Yemen, Somalia, Siriya, hose ku isi. Barimo baraza, barimo barahindura igihugu, barimo barakiroha mu nyanja, barimo baradusengera igihugu cyacu.
Mu gihe yiyamamazaga kandi, Donald Trump yatangaje ko ashobora kuzahanagura visa z'abanyeshuri b'abanyamahanga nk'uko yabivuze banga Amerika n'Abayahudi. Ibi yabivuze by'umwihariko igihe abanyeshuri bigaragambyaga cyane muri za kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamagana intambara ya Isirayeli mu ntara ya Gaza banashyigikira Abanyapalestina. Iyi myigaragambyo yabaye cyane cyane guhera mu mpera z'umwaka w'2023 kugera mu kwezi kwa kane 2024. Bahereye ku mategeko ya Trump yo mu 2017 n'ibi yagiye atangaza mu kwiyamamaza, abayobozi ba za kaminuza zirenga 12 ahanini zigenga bashyize ahagaragara inama bagira abanyeshuri, abarimu n'abashakashatsi bazo b'abanyamahanga bagiye mu biruhuko iwabo kwihutira kugaruka vuba muri Amerika mbere ya 20 y'ukwa mbere. Muri aya mashuri harimo nka Harvard University, Massachusetts Institute of Technology izwi cyane cyane mu magambo magufi MIT, na Northeastern University zose zo muri Leta ya Massachusetts, Brown University yo muri Leta ya Rhode Island, Johns Hopkins University yo muri Leta ya Maryland na Cornell University yo muri leta ya New York ahose ni mu burasirazuba bw'igihugu na University of Southern California iri muri leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu naho mu bihugu bishobora kuziyongera ku rutonde rw'abanyeshuri bazo bavuga mu by'umwihariko n'ubushinwa n'ubuhinde
urakoze Thomas Kamirindi kuri iyo nkuru aha niho tugiye gusozerera makuru twahita bafitiye muri aka kanya dushimire bagenzi bacu bose bagize uruhara ngo abashikire kuri micro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Ngondekije yashizwe hamwe na Geoffrey Mutagoma tubikabana we tubifiriza kuroranirwa mu byanyu yamara tusezeranire kuri aka karirimbo sango kacuraranzwe na Eddie Kenzo afatanije na Martha Mukisa.